Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika hivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose I Kigali mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Tuyibutse ko mwadusanga kandi no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.vewa.com. Hano muri studio ya gatandatu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese abatwumva muherereye hose. Ni ikiganiro cyerekeye ubuzima. Uyu munsi turaganira kuri COVID-19 twibanda ku bushakashatsi burimo gukorwa kuri virusi itera indwara. Ikaze mwese kuri radio yanyu. Dufatanye kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu. Mwese muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, nongere mbahe ikaze kuri radio yanyu. Uyu munsi turagaruka ku ndwara ya COVID-19 na virusi itera. OMS ivuga ko abantu bemejweho COVID-19 ari 181,175,715. Aba barimo 3,390,436 bahitanywe n'iyo ndwara. OMS ikabivuga ko kugeza ku itariki ya 28 y'uko kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2021 umubare wose w'inkingo zari zamaze gutangwa mu rwego rwo kurwanya iyo ndwara ari 2,662,655,547. Ikirushaho guhangayikisha abantu ariko nuko virusi ya corona ikomeje kugenda yihinduranya mu bice bitandukanye by'isi. Iyi virusi itera indwara ya COVID-19 ikomeje guhangayikisha abayobozi n'abayoborwa, ari nako hakomeza gufatwa ingamba zo kuyirwanya, ahandi izari ziriho zigakazwa. Abakora ubushakashatsi nabo ntibahwema. Uyu munsi dufite amahirwe yo kuba turi kumwe n'umwe mu bakora ubwo bushakashatsi. Ni muganga Arsène Nzobandora, no muhinga cyangwa se impuguke mu by'indwara zandura no mu bijyanye n'inkingo, akaba asanzwe ari icyegera cy'umuyobozi ushinzwe gukingira indwara zandura mu karere ka Kalmar ni mu burasirazuba bushyira uburengerazuba bwa Suède. Nshuti banywanye, rero muze twongere tuganire kuri iyi ndwara ya COVID-19, turebe n'uruhare rwa buri wese mu kuyihashya. Ese wowe ahuri ubona hakorwa ibihagije mu kurwanya indwara? Wowe se wumva uruhare rwawe ari uruhe mu kwirwanya? Bukusanya rero ibitekerezo byawe, turaza kubigarukaho mu kanya. Reka tubanze twakira umutumirwa wacu, muganga Arsène Nzobandora. Muri amahoro mushinga ntahe?
Yego, murakoze. Nane ndabaramutsa.
Yego, ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Ye, mbanza kugushimira rero aka kanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Nkaba nagira ngo mu gutangira mube mwatubwira muri make aho ubushakashatsi kuri virusi ya corona itera COVID-19 bugeze muri make.
Muri make ubushakashatsi icyo bwibanda ku ubu, murabona imiti ivura ngwara zitewe n'imigera kenshi usanga igoye gutora imiti myinshi ikoreshwa n'iyo gupfupfaza. Dore hari igice kinini ya cy'ubushakashatsi kiba ku byerekeye imiti yo kuvura abagwayi, hanyuma ikindi gice cy'ubushakashatsi naco ubonye naho habonetse incanco, ni hariyo ubushakashatsi bubandanya ku izo ncanco, akacaba rero n'ubundi bushakashatsi bubandanya kugira umuntu abandanya akurikirana abo bantu baronse izo ncanco, ukuntu umuntu akingiwe umwanya bimara gikingiwe, umuntu araba umuntu adokenera gusubira gutandaga kandi canke ko umuntu ahejeje kuronka incandago nka zibiri ko canke rumwe ko biba bikwiye. Iyo mice mikuru mikuru ni ibiri, hanyuma ubundi bushakashatsi rero kubera abagwaye iyo ndwara ari benshi ni ukuraba ingaruka bagiye baragira ingaruka zivuye kuwo mugera, kuko hariho abagwara ugasanga basigaranye ibibazo. Rero hariko harabaho n'ubundi bushakashatsi kugira umuntu ashoboye kubakurikirana, ashoboye gufasha abo bantu bagize ingaruka mbi ku buzima, ari ibindi bice by'umubiri bitabandanya bikora neza inyuma y'aho umuntu aba yagwaye iyi ndwara ya COVID. Urumva ubushakashatsi ahanini ni kwiyo ni kubwo kw'ibyo bice bitatu niho hariko haba ubushakashatsi bwinshi. Kandi ciza nuko abantu baraza barasangira ibyo bikorwa by'ubushakashatsi, kare abantu bakora ubushakashatsi umwe umwe wese yakora ukwiwe, mugabo ubu unye mwiki kiza kubera twese twabonye ari kiza cugarije isi, ubu benshi barakoreye hamwe gusumba uko bahora, hanyuma hamwe n'ugusangira ibivuye muri ubwo bushakashatsi kugira bishobore gukwiragira bigirira akamaro abantu benshi.
Ye ubushakashatsi uravuga uti burakorwa ku rwego rw'isi abantu bagasangira amakuru, kubera ko ikiza cyugarije isi yose ni ikiza umuntu atatinya kuvuga ko ari na gishya, ntabwo ari ikintu cyari kimenyerewe. Ni iki cyaba kibatungura muri ubwo bushakashatsi burimo gukorwa muri iki gihe?
Ubushakashatsi ahanini ikintu nyamukuru ni umuntu arakenera kumenya neza, kuko urabona iyi ndwara iragoye, uretse ko abantu bagira ibimenyetso bitandukanye hanyuma igafata n'ibice byo mu mubiri bitandukanye. Umuntu ahanini usanga rero mu bushakashatsi umuntu arakeneye kumenya ikintu abantu benshi bahurira, kuko niho hova inyishu nyamukuru mu byerekeye kuyivura neza no kuyigwanya. Rero aho niho abashakashatsi rero bamwe bamwe usanga ariho bariko barakorera. Hanyuma ikindi naco rero ni ibi byo kurondera incandago, naho zihari zimwe zemerewe izindi zikiriko ziratorwa, hariho zimwe usanga zitoroshe gukoresha mu bihugu bimwe bimwe kubera zisaba uburyo bwinshi ukuntu zibikwa. Rero umuntu aguma arondera ukuntu hoboneka incandago zoroshe gukoresha zishobora gushikira mu ntari hose bitabanze kugira ibibazo by'ukuntu zitwagwa canke zibikwa.
Noneho mukurikije ubushakashatsi mwakoze kugeza ubu, iyo musubije amaso inyuma musanga biboneka ko ababa bakeneye urukingo kurusha abandi baba ari bande, ni bande bakwiye kwitabwaho mu itangwa ry'urukingo rwa COVID-19 kurusha abandi?
Kugira umuntu arabe abo umuntu yo kwitaho mu by'ingutange izi nkingo, ubanza kuraba uti abantu bakaribwa n'indwara ni bande, akaba ari umuntu aherako. Naho ibyo twarabibonye n'abantu bari mu zabukuru hamwe n'abantu baba basanzwe bafite izindi ndwara, abo nibo bantu bakarigwa, baba bafite indwara z'umutima, baba bafite indwara bavuga ngo ni iz'igisukari. Hariho n'abandi usanga bafite indwara zituma umubiri udashaka kwirwanira neza, hariho nk'abagwayi urabye ku isi, hariho nk'abo usanga baragwaye ugasanga bikenewe ko babaha nk'igice cy'umubiri kindi nk'ifitigo cyangwa umutima cyangwa amaha. Abo n'abantu usanga mu bisanzwe umubiri wabo udashaka kwirwanira neza kubera hari imiti baca babaha ituma umubiri udashobora kwirwanira neza. Rero iyo migwi niyo ahanini umuntu ategerezwa guhera ko gukingira, kubera abakiri bato bo naho bagwara benshi ntibaremba, hariyo n'abatabimenya ko bagwaye.
Yereka ngushimire rwose ku ari bisobanuro murimo kuduha. Turacyakomeza ikiganiro n'isaha, ariko nagira ngo tujye ku murongo wa telefoni noneho twakire n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bifuza kugira icyo babaza. Reka mpere kuri Jean Bosco. Jean Bosco, uratwumva?
Ndabumva neza.
Wiri urahagana hehe?
Ndi Nyaruguru mu Rwanda, umurenge wa Ruhero.
Yego, ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ikibazo n'igitekerezo.
Yego.
Ikibazo nashaka kubaza, ishobora kumbona COVID igoma ikara cyane, iguma yihinduranya, tumusaba kugeza ubwo kujya muri butandatu, kandi kugira ngo turinde neza Leta igafata ingamba shariya rimwe na rimwe kugira ngo tuyirinde. Ese nibiguma gutyo amaherezo yayo yarangiza he? Icyo ni ikibazo cyane. Nabaza bigumye gutyo bikaguma kumara, iguma ifata imikwa tuzi ko yenda izamara umwaka umwe, avuga ngo ngiye kuzaboneka, ariko iraguma ifata indi ntera ikaze, kandi abategeka bafata ingamba zisharira, ariko ni na byiza kubera ko bituma yenda abantu badapfa ari benshi.
Yego, urakoze Jean Bosco. Muganga, hari igitekerezo? Yego.
Nashaka kugira ngo ngire nuko wena nubwo tutabanza kubuza ingamba Leta itubwira dukurikiza tukazikurikiza kugira ngo wenda tube twagabanuka, ariko rimwe na rimwe abaturage nyine tubatuma ari kaze kenshi gukora ingamba zisharira abaturage zarenze cyane.
Watubwiramo nk'izo uvuga ko zisharira zaba zisa n'izibabangamiye?
Ntabwo zitubangamira cyane, kuko wenda uburyo bwo kudutuma umutekano w'umuntu tudafata aho dukwirakwize, ariko rimwe na rimwe ntabwo babyoroshye nk'ubukene, kuko nimba wenda baguma mu karere hari abantu batunze wenda no guhaha bakora mu tundi turere, nyine akavuga ati najya guhahira mu karere karere gutyo cyari batunze muri ubwo buryo.
Birumvikana, impungenge zawe zirumvikana. Urakoze cyane Jean Bosco. Reka mpumwanya muganga Arsene hanyuma agire icyo yakubwiraho. Muganga, uyu muvandimwe afite igitekerezo ariko akagira n'ikibazo, ati ingamba nibyo zigomba kubahirizwa kugira ngo tubashe guhashya iki cyorezo, ariko kandi hari n'igihe ziba zikaze ku buryo umuntu ashobora kwibaza mu bijyanye n'imibereho. Mwagira icyo mumubwira?
Yego, ikibazo nacumvise cyo muvandimwe Jean Bosco adushikirije harimo ikibazo yavuze ati ubwoko uyu mugero urahindagurika, nibyo ukubwiye kubiraba uyu mugero urahindagurika uhindutse gake ni nka kabiri mu kwezi. Ibyo ni ibintu bisanzwe ku ndwara z'imigera zose, kuko umugero urashobora guhinduka uduzu ubukari cyangwa ugahinduka woroha no kuzimangana ukazimangana. Mugabo rero kugera ubu amahirwe yabaye make, kuko uyu mugera wabandanije wongerekana uhindura ubukari ugakara. Nicyo gituma urabye nko mu mwanya wa mbere wanashaka mu ibyo bihugu byo muri Afurika ntiwari ukaze rwose. Mugabo ubu turabona yuko uko wagiye urahindagurika uzuramenyera rero uti ingamba umuntu atafata. Yego, ingamba zirakenewe, mugabo hariho ibintu umuntu akurikiza yereko araraba izashira mu ngiro. Ni ukuraba intumbero nyamukuru ni ukukingira abantu kugira nti iyi ndwara ntibatwara ubuzima, hanyuma n'ibindi bikorwa bikabandanya bishobora gutembera. Ko mwarabonye amasanamu cyangwa mwarumvise mu maradiyo ibihugu bagwara ari benshi, ugasanga abagwaye ntibaronse uyu mwuka bita mukinofanofo oxygene. Nk'ibyo rero umuntu ariyo ajeje gutunganya ibyo byose urabiraba, iyo umaze kubona uti imibare y'abagwara iri kwiraduhuga ku rugero rurerure ukaraba no muri abo bariko barandura imyaka bafite, kuko abo umuntu aba arindiriye ko bakenera ibitaro ni nk'abajya nababwiye abantu bariko barakura abafite izindi ndwara. Aho utangura kubona uti aba bantu ibitaro birashobora kuzura byose n'ibyo bikoresho tukabibura cyangwa n'abagwaye ibindi ntibavuge, yaba rero niho bica bikenewe. Ntibaca haza rya by'amategeko y'uko umuntu yugara kugira ngo agabanye agabanye kwingwara igumi kwirakira ibyo birakenewe rero mugabo urumva nabo bikenewe umuntu no kuzararaba ibyo ariko aragira hanyuma akaraba nuko bitanga inyishu umuntu abarindiriye kugira ngo umuntu afate amategeko bijanye n'ico gihe kuko niho woguma wugaye kandi niho woguma wuguruye biriko ibiharuro biriko biraduka hanyuma uti kare ko twari tuzi bizomara amezi make cyangwa umwaka hanyuma tukabivamo uti ibi bintu tuzobe ubu none tuzobivamo ubwo hariho inyishimwe ni yuko abantu benshi bashoboka boronka uru rukingo izi ncanco ziriko ziratangwa gusa ubu dufise amahigwe make kuko mu bihugu byo muri Afurika si ntiziraboneka neza nk'uko bamwe bazipfuza hanyuma agaca haba n'ikibazo rero cy'uko hariho abatarashobora gufata izo ngingo zo kugira batangure gucandaga mugabo iyi nzira ni imwe sinobabwira nciye hirya canke hino umuntu wese azi ko atazokwikingira indwara amenye atayirwaye bazoyirwaranye iyo niyo nyishu nashaka gusangiza umuvukanyi
Jean Bosco turaza kugaruka kuri icyo kibazo cy'inkingo n'uburyo ziboneka tubanze twakire Jean Luc turi kumwe yego yego urahagana he wowe
ndi Jumba muri Gicumbi
yego ikibazo cyangwa igitekerezo ufite wifuza gusangira n'abakozi
b'ikigo cyangwa inyunganizi
yego
iyi ndwara iriho nubwo abawenda abantu bashata wenda babitinga navuga ko iriho kuko uko igenda ihinduka kandi none abantu bari bakwiriye gufate gukurikiza ingamba wenda navuga ngo leta yacu y'u Rwanda idushyiraho ingamba ariko twebwe abaturage natwe twagakwiye gufata ingamba niba bavuze wenda agapfukamunwa kambare neza uhana intera na mugenzi wawe dukarabe kenshi bishoboka n'ubu iyo ndi mu rugo umugore wanjye avuye mu isoko avuye mu kazi namubwira ni karaba intoki mbere yo kwinjira mu nzu ukarabe hari n'igihe mu byanzu ujye muri dushe ukarabe kugira ngo twirinde twese n'ubu niriwe mu rugo sohotse aka kanya ngiye guhaha ngiye gusubira mu rugo kugira ngo nanjye mbashe kwirinda ndinde n'abanjye n'umuryango wanjye abantu bari bakwiye gufata ingamba nabo nk'uko leta igidukangurira yacu leta yacu iradukunda ntawe dushaka ko hari n'umwe wenda wagira icyaba cyangwa ngo ahungabanye mugenzi we twari dukwiye kuvuga ngo reka mbe uwa mbere mu kurinda mugenzi wanjye ko namwanduza
ni igitekerezo cyiza
ikindi mbona ni uko indwara irimo kwihindura cyane kwihindura ntuza zayo ubukana bwazo uko abantu bafata ingamba nayo mbona ihinduka uko mbere yaje imeze kiko kimeze iragendika ikara niyo mpamvu abantu bari bakwiye kugira gukurikiza ingamba leta iba yadushyiriyeho nta gitwanga ni uko abantu ahubwo twebwe abaturage aribo babigiramo imbaraga nkeya ndumva ari icyo nashaka kuvuga
hanyuma hari ikibazo wari ufite utanze igitekerezo n'inama hari ikibazo wari ufite
ikibazo ni uko hari abantu baba bashaka kwani baba batinda ese bafatirwa ingamba kinabo ese izi ngo wenda muri Afurika yo munsi y'ibitaro bya saha ibihugu biri munsi y'ibitaro bya saha kuki twebwe tutabona inkingo zihagije nicyo kibazo muganga akaba yatubwira ingamba ibihugu byo mu bitaro bwo munsi ya Sahara ibyo wenda niba hari inkingo ziteganyijwe cyangwa hari ibindi baduteganyirije
urakoze cyane Jean Luc
muganga bakatubera n'umuvugizi kubera ko hari abantu bari muri guma mu rugo nk'ubu wenda nanjye wenda nkaba nari ntunze n'umuryango abanjye wenda barya ari uko mvuye guhaha nabo bantu mubateganyirizwa iki ko ari benshi barwaye kandi bari muri guma mu rugo kandi badafite akazi k'umushahara w'uko kwezi cyangwa badafite aho bapandi bakura ahubwo babona ibyo kurya bavuye guhaha cyangwa gushakisha babateganyiriza iki mu by'ukuri
yewe urakoze cyane rwose ku bibazo byawe ndetse n'inama
bakwiye kuvugira abo bantu bafite icyo kibazo
ahubwo urabavugiye kuko muganga turi kumwe kubera ko ari umushakashatsi ntabwo yajya mu ngamba zifatwa cyane ahubwo we arababwira uko icyo bashingiraho kugira ngo bazifate nuko buri wese ashobora kwitwara hanyuma ubwo ibindi nkuko bivuga nibyo koko buri wese agomba gushyiraho hake reka muhumwe urakoze cyane Dr. Arsene
ego nkuko abishikirije ibyerekeye kuronka izo nkingo bisa n'ibigoranye mu bihugu bimwe bimwe nk'ibi byo mu bumanuko bwa Sahara ahanini ikibazo nyamukuru ni uko izi nshanja zironderwa n'ibihugu byose zirondewe n'ibihugu byose igihe zakogwa hariyo ibihugu byashizemo amahera umuntu afise icyiyumviro cyo gukora urucanco bagaca bashyiramo amafaranga bumva ibyo bihugu nibyo byaciye bironka ubwa mbere mugabo hariho uburyo ibihugu byose biriko birakorera hamwe kuko n'aba bo mu ibi bihugu bitunze nabo nyine ntibazironka uko bazipfuza mugabo baronka nyinshi mugabo nabo nyine barabona yuko kugira ngo iyi ngwara ishobore gutore inyishi kwiye ku isi yose ni uko abantu bose benshi bashoboka baronka incanco nico gituma muhora mwumva ari uburyo basanzwe bakoresha mu kugira ngo izo ncandaho ziboneke mu bihugu ibi bihugu bitaratera imbere ibihugu byo muri Afurika hamwe n'ibindi bihugu byo ku yindi mibare y'isi mugabo urumva ntiharaboneka izikwiye kugira bashobore kuzikwiza hose mugabo ibyo bikorwa biriko biraba urabona ibihugu by'ibihangange iyo byakoranye ko usanga ibyo bibazo bariko barabyiga nibaza yuko naho biriko birateba ubunye mu mpera z'uyu mwaka hamwe n'umwaka utangura ko zizaba zitangwe kuboneka ari nyinshi kuko nk'uko ndabya amakuru co kimwe n'abandi urabona ko bariko bararondaya nuko izo nshanco zokorerwa no mu bindi bihugu hariyo n'ibihugu byo muri Afurika hariyo n'ibihugu byo muri Afurika bariko barabisaba kugira bashobore kuzikora zishobore kuboneka ari nyinshi zikwiragizwe mu bihugu byinshi ziboneka
yego bizashoboka buriya nizimara kugera no ku mugabane wa Afurika bizabyoroshye kugira ngo tuzibone undi twakira ku murongo wa telefone ni Gilbert uranyumva
aho neza
murahumura wowe uri hehe
mu karere ka Ngorero umurenge wa Muhanda mu santre ya Kaningo
santre ya
Kaningo
yego ufite ikibazo igitekerezo
ikibazo nagira mbaze se ko kwirinda covid harimo no gukaraba intoki n'agapfukamunwa bambona mu turere twiganye no covid cyane banasize kuguma mu rugo ku mugoroba nyine barataha saa kumi n'ebyiri harimo Rubavu Rutsiro Musanze na za Burera na Kigali nuko wenda cyaba ari ikibazo cy'amazi abaye makeya kuba abantu batari gukaraba intoki ese ndabona n'icyo kibazo cyaba kirimo leta yaba iri kugifatira izihe ngamba
ku cyo gihuje n'amazi kandi hari byinshi bishobora gutuma iyi ndwara ikwirakwira
covid bisaba gukaraba buri kanya buri kanya rero turiya turere natwo dukunda kubura amazi cyane kandi uturere tw'amakoro ahanini mu mujyi amazi akunda kubura cyane iyo ntabwo byaba bitera icyo kibazo
ubwo keretse tubonye nk'umuntu wo mu bafata ibyemezo cyangwa se mu bashinzwe ubuzima baba bakurikiye ikiganiro akaba yatubwira ariko ikigaragara ni uko byashingiwe kubera ko ubwandu bwiyongera niko bigaragara mu itangazo
Hano. Ikindi. Ndumva ngo coronavirus igiye yihinduranya ngo imaze kugera kuri kategori ya gatandatu. Hano.
Wait, turakumva. Komeza.
Kuri kategori ya gatandatu. Muganga arusobanura ko igenda yihinduranya atatuzi ko COVID isanzwe.
Ni virusi irimo kuhinduranya.
Akubwire
muganga muganga mwabwira Jiliberi uko tubyumva hari ubwiyoberanye buherutse kuvugwa Delta ubwo mwagerageza kumubwira uburyo zihinduranye.
Ego ibyo byuko izi ndwara z'imigera zihindagurika nk'uko nabivuze ni ibintu bishika cyane rwose biva uravye ukuntu umugero ugwirirana mu mubiri. Iyo umuntu yanduye umugera, uwo mugero ucukoresha amakanda y'uwo muntu yanduye kugira ushobore guhinduka usubire gukora iyindi migera mishasha. Nico gituma rero aho niho habera ibyo by'uko hataza haraboneka imigera itarisa n'uwo muntu yaronse mu mubiri iza kugwirirana mu mubiri we kubera iba yakoresheje ayo makanda y'uwo muntu wundi. Ugasanga ireri iciyishaka gukoresha ibintu bimwe byo muwo mubiri wundi. Nicyo gituma bica mu bisanzwe zica ziza zirahindagurika. Ibyo ni ibintu bisanzwe nk'uko nabivuze. Mu bisanzwe naho tuvuga ubu bwoko bumaze gushika ubwo bwoko mwumva bugwa bwinshi, si ukuvuga kuko umugero umaze guhinduka inshuro zitandatu gusa. Izo nshuro zitandatu tuvuga ahanini ni kubera arizo zifite ingaruka mbi. Zifite ingaruka mbi kuba uburyo yuko usanga yandukira byoroshe, cyangwa ugasanga abantu baragwaye bakaremba gusumba uko bahora. Naye ahandi ugiye kuraba uyu mugera kuva utangura akumaze guhinduka ni kenshi cyane. Gusa hariyo aho wahinduka ugasanga ntacyo bihinduye, umuntu agumye agwara uko yosanzwe agwaye, cyangwa ugasanga no kwandukira nticiye yandukira byoroshe, cyangwa ugasanga yagabanutse. Rero icyo gituma imigera ihinduka na ahanini ni kubera uko isanzwe imeze, kugira ngo mu buryo bwayo bwo kugwirirana bikunda gukoresha amakanda y'umuntu cyangwa icyo gikoko iwo mugera uba winjiyemo. Nicyo gitu aho niho hatabera rero ubwo buhinduka. Hanyuma rero ibyo bindi nabyo by'ubwoko ubwo bwa Delta mu bisanzwe babuhaye amazina y'izo ndome Delta kubera banka kuvuga igihugu, kubera akenshi iyo aho bagitoye mu gihugu batoyemo ubwo bwoko bw'umugero bwa mbere niho baca batangura kuyitirira, nk'ubu ugasanga bavuze ngo umugera wo mu Bwongereza cyangwa umugera wo mu Buhindi. Nayo rero ntibabikunda kuko banka ko igihugu baca bagituma urutoki, nk'uko umenga iyo migera yoba yabaye yavutse mu ico gihugu kandi ishobora kuba yari yavuye n'ahandi, ugasanga mu ico gihugu niho bayitoye. Nicyo gituma baciye bafata rero uburyo bwo muri rusange bwo kubyita amazina indome canke ibiharuro canke iki. Ahanini rero nico biba ko dab uko bazita canke uko bigenda mu guhinduka.
Amahirwe ni uko kugeza ubungubu izira nkingo zamaze kuboneka zibasha guhangana n'izo virusi nubwo zikomeza kugenda zihinduranya.
Ego hariyo ibigwa n'atari bininiya cyane byerekana yuko nk'izi ncanco za Pfizer na Moderna umuntu agumana ukwikingira gukwiye iyo yafashe incanco zibiri. Ufashe urucanco rumwe gusa ntoronka ukingirwa bikwiye.
Ntabwo umuntu aba akingiye bihagije.
Yego.
Twibutse abatwumva ko hari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mudukurikira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. mwadusanga kandi ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Hano muri studio ya gatandatu i Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Umutumirwa wacu muri iki kiganiro cy'ubuzima ni muganga Arsene Nzobandora, numuhinga mu by'indwara zandura no gucandaga, akaba asanzwe ari cyegera cy'umuyobozi ushinzwe gukingira indwara zandura mu karere ka Karma ni mu Burasirazuba mu buseruko bushira uburengero bwa Suède. Tusubire ku murongo wa telefone twakire Joseph. Joseph, turi kumwe?
Hello.
Wiriwe neza?
Ndakumva amahoro Eugenie.
Yego, na amahoro cyane. Urahagana he?
Ni mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo.
Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Banzu ndamukirize umutumire dogiteri.
Arakumva Sene.
Ndetse akabazo k'amatsiko ko kumubaza. Habayeho abashakashatsi bagiye bavumbura amavirusi, nk'urugero nk'uwavumbuye virusi iteri bibembe. None uyu mushakashatsi wavumbuye iyi coronavirusi, niba yaba yitwa nde, ese yaba kiriho?
Ushobora kubaza niba yitwa corona?
Oya, ndashaka kumenya izina rye uko yitwa. Niba baba bamuzi.
Kabazo k'amatsiko. Hari ikindi?
Sawa, murakoze. Ikibazo cyanjye cyari
urakoze Joseph. Dr. Arsene,
na kibazo nacumvise, ubu bwoko bw'uyu mugera mu bisanzwe nta muntu ku giti ciwe twova ko ari we yitewe bwa mbere, kuko iyi migera hasanzwe hari iyindi migera bisa, gusa ifisewe utundi tuntu yisangije, si ariko ugiye kubifata muri rusange hari imigera bisanzwe bisa mu bisanzwe. Nicyo gituma iyi bayitiriye COVID-19. Ufite n'ubwoko bw'iyo migera yindi bisa, mugabo iyinye bayitoye mu 2019. Nta muntu ku izina ryiwe rero nabariko barasuzuma, bariko bararaba ingwara yateye muri laboratwari, babonye ati irasa n'izindi virusi za corona zari zihasanzwe, mugabo iyi nuko tubona abantu bayigwara bakaremba gusumba. Nicyo gituma baciye bayihiga rirya zina, rero bafatiye umwaka bayiboneye ko.
Twakire na Honest for, uratwumva?
Yego.
Urahagana he?
Ndi Bujumbura mu Bugende.
Yego, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ikibazo nari ifise.
Yego, turakumva.
Ko hariho abantu b'abahinga mu bushakashatsi ubu na buriya, muranyumva?
Turakumva, komeza.
Oba hari umushakashatsi yoba arabona yuko iyi korona iryohera burundu ku isi?
Yari yabona ubu ngubu?
Yoba amaze gupima akabona ati koronavirusi turashobora guhera ku isi.
Guhera ku isi cyangwa guteganya nk'umwaka, avuga ati nko mu myaka iyi n'iyi izaba yaheze?
Nicyo nyine.
Ndagushimiye cyane Honest for. Dr. Arsene, subiza na siporo.
Urakoze ku kibazo ubajije. Nk'uko nababwiye, hariho imigera yindi itera ibicurane n'iyindi yatera izindi ndwara nyine zikaze nk'uku nyine zisanzwe zihari. Hariho rero ubwoko bumwe bwabonetse mu bimwe bihugu by'Abarabu n'ubundi bwigeze kuboneka mu Bushinwa. Ubwoko bumwe bwo mu bihugu by'Abarabu, imeka niho bigeze kuyitora, buracariho mugabo ntibugwirirana ngo bukwire isi yose, mugabo haraho umuntu azarabona abantu bakeye bayigwaye ubwo buracare hanyuma ubwo hariho n'ubundi bwoko bigeze kubona mu Bushinwa bwobwo ubunye nta bagwaye babo twasubiye kubona barateye imyaka tutabona rero umugera wa corona dufise ubu nawo ntituzi ukuntu bizogenda ubu byogora kuvuga ko uzohera canke uzoguma urashaka kugumaho ugasanga nuteye ibibazo umuntu agwaye ibintu byoroshe nk'ibi by'ibicurane kuko nibi muramubona abantu bagwaye ibicurane biterwa n'umugera harimwo ubusa ni uyu wa corona nyine birashobora gushika cyangwa umuntu yashoboye gucandaga abantu benshi ugasanga umugera urashoboye kugenda ntusubire kuza urakwiragirana mu bantu mugabo bizogorana kuko nk'izi ncanco hariho bamwe uca usanga baticandagishije hariho abandi usanga bakiri bato umuntu adashobora kubacandaga kubera imyaka yabo izi ncanco zitarekuwe gucandaga abana bakiri bato cyane ibintu menire ubu rero aho ubushakashatsi bugeze biragoye kuvuga ukuntu bizogenda mugabo icyo tubona ni uko abantu iyo babacandaze benshi ntibasubira kugwara ngo barembe hanyuma ni nabo bishitse bakandura nabo usanga bagize imigera mikeya hanyuma ntibarembe cyangwa ngo banabimenye rero intumbero nyamukuru mu bikorwa biko biraba ahanini si iyo umuntu ntagira ati mugera tuze ugende intumbero ya mbere ni yuko tubuza ko abantu dukingira abantu ko bagwara nk'uyu mugera uhava baka ubuzima hanyuma ngo bice bigira ingaruka mbi ku buzima bwa minsi yose nk'ibi bamye bavuga umuntu ntasubire gukora ibikorwa byiwe ugasanga bagumye bugarangahana hariya iyo niyo ntumbero nyamukuru ubu nibyo bikenewe gukorwa byihutirwa hanyuma ibyo birinde nabyo umuntu azoza arabibona uko umwanya uzoza urigira imbere
yego twakire Innocent uratwumva
ndabumva
uri hehe
ndiga mu kanyosha mu gisagara cya Bujumbura
akabazo cyangwa kiyumviro
ikibazo ni kiyumviro
yego
abashakashatsi baravuze ngo baratoye ngo umuti wa corona 19 hama none ko batoye urukingo batatoye umuti wo guheza iyo corona kugira ngo ntigume iranda gato mu bantu amakuru numva ngo haje guhindi ngo corona shasha yuko mu Rwanda basubiye kugara ata muntu n'umwe agisohoka no muri Afurika y'Epfo none iyo yindi yoyo bazayironkera uwo muti wo gucanda akaryari kugira nayo abantu bikingire ikintu cyane mpamvu numva n'ukurundi rukingo ko hari inkingo nyinshi za corona abantu benshi batemereza ko ngo iyo babateye ngo imitsi ngo ikibyimba kandi ngo bashobora ingorane mu mubiri hoho bazoronka umuti uheza iyo corona ya mbere gute ko haciye hazamo iyindi ako karanza nako kaguma kari gita abantu cyane cyane nko mu Rwanda hoho ubu uma mu rugo yasubiriye no muri Afurika y'Epfo hano mu Burundi ho haracyari amahoro hoho nk'abandura kona hoho bazotura umuti ryari bavuga ati iyi korona izovaho ryari kwaguma haza yindi korona shasha iki nicyo kibazo n'igitekerezo na bifuse
Innocent urakoze muganga Arsene
ego murakoze ndumva yuko ibibazo bimwe biguma bigaruka umuti nk'uko izi ndwara z'imigera ni indwara nkeyi umuntu atora umuti wo kuzivura akenshi umuti mwiza wo kugira ngo umuntu ashobore kuzigabanya no kwikingira nabyo rero nibyo biri kubiraba ubu mu kugerageza kubwira incanco ziboneke hanyuma ikibazo gikurikira numvise yabajije ni uyu mugero uzurahinduka ati izo ncanco zirakora inyishu ni ego zirakora kuko bakora izo ncanco baraba igice cy'uwo mugera kidakunda guhindagurika nico kenshi iyo bariko barakora izi ncanco bakorerako ni nabyo bituma rero naho umugera uhindagurika rero kubera igice wafashe igice kidahindagurika akaba arico ukorera ko mu gukora incanco bituma izo ncanco ziguma zikora na hamwe byoshika uwo mugero ugahinduka gose ku buryo izi ncanco zihari zidakora neza hariho uburyo kome incanco kuko incanco ziza zaratowe hariho uburyo ushobora gukora fata ziya ncanco zihari ugahindura ukongeramo ibyo bice byahindutse kugira ngo ucutora urucanco rukora no kubwo buryo bwahindutse ibyo nabyo uraze nk'izi ncanco nka izi za Pfizer na Moderna biba biroroshe birananyaruka bifata nk'ibyumweru bitandatu uba urashaka kuba waronse urundi rucanco washizemo amahindagurika aba yabaye mugabo kugera ubu urucanco rwakoze ubwa mbere biraboneka ko rukora ku izi ncanco zose sinzi ko nashoboye kwishyura ikibazo cy'uwo muvandimwe
ndumva bisobanutse yaravuga ati ni biramutse bikunze abantu bakabasha kwikingira n'inkingo zikaboneka ariko nta nuwatinya kuvuga ko hari n'ibihugu bitarabasha kubona urukingo hari n'ibikigingimiranya mu kwakira urwo rukingo bitari byamenya yenda nk'akamaro karwo cyangwa se bigatinda ku ngaruka kurusha ako kamaro
yego
mwabwira iki nk'abo batinya bagifite ingingimira cyangwa se bagifite impungenge batinya kuba bakwakira uru rukingo rwa COVID-19
yego ahubwo binyibukije ko hariho n'ikibazo ntari namwishyuye ko yavuze ingaruka mbi z'izi ncanco reka aba arico mperako umuti wose canke incanco zama zifite ingaruka kuko zimwe ziba zivuye ku kuntu umubiri wo iyo uri kurakora abo basoda kuko ubukene urucanco uruha umuntu kugira ngo rutume umubiri utegura abasoda bo kurwanya mu gihe ho bahaje indwara rero byinshi biba mu mubiri ntihajye umuntu yumva ashuha cyangwa akababara aho bamuteye ibyo ni ibintu bisanzwe kandi nibyo bikunda gushika rero hariho n'ibindi atari byiza byashitse nko kuri rujya rucanco rujya rwakozwe na AstraZeneca twarabonye abantu bakeyi bashoboye kugira ingaruka mbi bamwe baratakaza ubuzima mugabo abo bantu ni bake cyane rwose ikintu rero cyo kimwe n'iyindi miti umuntu ategereza kuraba uraba uti inyungu y'uru rucanco cyangwa uyu muti ndabye hamwe n'ingorane umuntu agwaye byotera aho inyungu nyinshi niyi urabye nka bijya bariko baravuga by'ingorane zo mu mitsi amaraso abura urabye abantu bagira mene ibyo bibazo ku yindi miti dusanzwe dukoresha nibo benshi gusumba kuri by'uru rucanco nico gituma icyiza no kuraba urabye nk'izo ngaruka mbi abantu bahwera ukaraba izo ngaruka mbi abantu bategereza gufata ayo mategeko yo kugumiza abantu muhira ugasanga umuntu ntasubiye gukora ibyo yategereza gukora ugasanga abana ntibize kandi aribo kazoza k'igihugu ugasanga abantu bamwe hari n'aho bigenze nabi barishwe n'inzara kubera badashoboye gukora ibyo bategereza gukora rero ibyo byose nibyo ushyiramo ukabona uti noneho ko ngumana ibi naho notangura urucanco aho turonka inyungu nyinshi na nihe iby'uko hari ibihugu bimwe nabo bimwe usanga batarafata ingingo y'ibyerekeye izo ncanco bigitangura birumvikana iyo haje ikintu gishasha uri umuntu ajejwe gutunganya ibintu urashobora kubanza ukagira uti reka mbangire ndabe ngumane ijisho hafi ndabe abo bandi bamaze gutangura gucandaga bimeze gute nsubire ndabe hirya aho bimeze gute ubushakashatsi bugeze he ibyo ni byo umuntu ahera kwa nini mugabo nibaza aho tugeze ubu urabye abantu bamaze gucandaga ukuntu bangana ukaraba n'inyungu ziva nk'uko kw'abantu bacandajwe jewe umbajije nk'umuhinga ndabona yuko inyungu nizo nyinshi gusumba uretse n'uko rero haca hazamwo ico kibazo c'uko abantu bagumanye uyu mugero ugumye utembera mu bantu uzurahindagurika nk'ubu unye hari ibihugu ubona uti ibihugu nta ngorane uyu mugero urabatera ziboneka mugabo rero ntibijajare kuko nk'uko nabivuze uyu mugero uzurahinduka ari ahantu hashusha ukamenyera ushusanga uzuragwizuka ari ni nabo nyene abo babajije ibibazo babishize rero aho niho mbona ingorane ntihagire uzwo kwijajara tuyu mugera rero twebwe ubunye ko atakibazo uri kuradutera ntihagire na kimwe tugira ahubwo uwo mwanya n'umwanya mwiza uburonze wo kugira ico buri isunganya witegure neza ari byo gutanguza gucandaga canke uronka umwanya kuko ugiye gutangura nko kurondera izo ncanco ari uko umaze kuronka abagwayi benshi ntibikunda kuko ucusanga uburyo bwinshi wabushize mu byo kuvura abo bagwaye ibyo byo gukinga nabyo bikaca bibandanya bikeba ucusanga rero bikugoye mu nyuma ibyo bihugu by'iwacu muri Afurika ubuhunya atabibazo bifise byinshi ahanini boca bakira uwo mwanya bakaba barawukoresha mu gutunganya ko bocandaga benshi bashoboka ntibarindire rero ngo uwo mugera uhindagurika ubandanye uhindagurika rwose kugira abantu bazotangura kurwara ari benshi ngo hari umuntu acatangura kwiyumvira gucandaga kuko ntibizokunda uwo mwanya ntibazowuronka uburyo bwinshi buzoca buja kuvura abagwayi
ya mu kanya twavugaga ibyo bibazo byo kubona inkingo cyane cyane muri Afurika munsi y'ubutayu bwa Sahara ariko kandi hari n'abavuga ngo inkingo zagenewe Afurika ngo ntizatangwa mu bihugu byateye imbere nka Amerika cyangwa mu bihugu byo ku mugabane w'Uburayi ibyo byo mubivugaho iki nk'abakurikiranira hafi iby'izo nkingo cyangwa se ubushakashatsi mukomeje gukora kuri iyi virusi nayo igenda yiyoberanya umunsi ku wundi
ego ufite ibyo bintu byo gukora imiti bakagira ati iyi miti inye izoje ngaha iyi nayije ngaha ibyo mu bisanzwe ntaho bihuriye n'ukuntu imiti bimeze cyangwa uko imiti ikogwa ahanini bijanye n'ukuntu iyo miti yaguzwe iyo amahera yatanzwe ava kubera urumva banka yuko nk'ubunye abantu aba badandaza baba basanzwe batora izo ncanco canke imiti banka yuko agenda nk'ubunye akagura nk'umuti ibi bihugu canke amashirahamwe afasha yahaye dufate nk'ishirahamwe nka Pfizer rikora izi ncanco dufate igihe nka OMS bahaye amafaranga dukorere incanco twe turiho iki gice tukiriho imbere hanyuma ibihugu byo muri Afurika bizotanga amahera makeyi kugira bashobore kuronka izo ncanco urumva rero nk'izo onye ntushaka kuja kuzivanga na zirya zindi badandaza ijana ku ijana nicyo bituma rero uca usanga bagize ati okay ibi inye iyi miti uyiguze ntuje kuyidandaza iburaya cyangwa muri Amerika kuko iyi baza bamaze kuyishyira ku iparati yuko bayirishe igice kugira ngo borohereze ibyo bihugu bindi kugira ntibizorihe menshi dufate nk'umuti wari kuriho nk'ibihumbi ijana OMS ikaba yatanga ibindi bihugu byashyizemo amafaranga kugira ngo nk'ibi bihugu bitaratera imbere bigure nko ku bihumbi mirongo ibiri urumva rero nk'umudandaza aciye agenda akagura kwiyo yo ku bihumbi mirongo ibiri hanyuma akataja kuyidandaza muri Amerika urumva ngaho baha bagiyemo ubunyonyezi rero burya n'uburya hanini bwo kugira ngo bagabanye abadandaza boja kuyikinga mu kiza bakagura iyo miti isanzwe yagiye kw' akarusho abagira neza barishe cyangwa incandago hanyuma bakaca baja kuzidandaza mu bindi bihugu kandi bashaka ko ako karusho karako gufasha ibihugu bitifasha ahanini nicyo conyene nayo ibindi miti ni yayindi nyene yose ikoregwa hamwe kandi ikozwe n'ibintu bimwe ibyo ni ibintu bisanzwe rwose no kwijya miti yindi y'izi ndwara ibihugu bija hamwe kugira ngo zishobore gufasha zituzwe cyangwa zigwanywe ni nk'izi z'imigera itera hepatite nk'izi z'imigera uyu mugera wa utera sida nayo nyine usanga ibyereke kugura imiti rigenda gutyo ni ukugira ngo borohereze ibyo bihugu bidafise uburyo bishobore kuronka imiti ku biciro bitoya naya handi imiti yose ikozwe neza cyo kimwe kandi ikoregwa hamwe gusa babanka badandaza bikika mu kizo baja bagura umuti kuri make kubera abandi bashoboye gushira mu buryo kugira bafasha abatishoboye.
Yego, murakoze. Ndumva ibisubizo mutanze bishobora kuba bihaye igisubizo. Uwitwa Ndayishimiye Audace, ndasoma ubutumwa bwe bugufiya, yari yanditse ibintu byinshi ariko ndasomaho gatoya. Birasa nkaho igisubizo mutanze cyamuha umucyo ku kibazo cye. Ariko yagize ati, canke izo nkingo ni nkinamico ko tubona aho bitwa ngo barahawe incancu niho nyabona biguma bikara. Uri abahawe incancu, uri abatazihawe, mbona ari urwarumwe. Ibaze abantu baguma bahamagarira ibihugu bitarazironka kuzitora ku ngufu n'abazihawe baguma barwara. Icyo yashobora kuba sinzi niba akurikiye ubu ngubu, ariko niko yari amaze kutwandikira mu kanya.
Ivyo ico no bivuga ko kugira ngo ushobore guhagarika uyo mugera nuko umaze gucandaga abantu benshi bashoboka. Uravye imibare abantu bamaze gucandagwa rero muri ivyo bihugu by'iwacu, ufate nk'akarorero nk'igihugu cy'u Rwanda. Aho mperuka kuraba hari mu ntango z'uku kwezi kwa gatandatu, abantu bari bamaze kuronka incancu zibiri bari munsi y'ibice bibiri ku ijana. Urumva umaze gucandaga abantu bake nk'abo, ntushobora guhagarika uyu mugera ko ushobora kubandanya utembera. Kugira ushobore kubona akarusho kajanye n'incancu bisaba ko umaze gucandaga abantu barenga 60-65% ku ijana. Niho utangura kubona uti ubu unyu umugera ntutembera mu bantu rwose. Ibyo by'uko rero babona yuko akiri abagwayi benshi n'ibisanzwe urabye incancu zimaze gutangwa. Nico gituma rero ahanini yari uguhimiriza abantu bashobora n'iyo incandago zaboneka kuko ntiziraboneka izo ncancu, kuko ntiziza ku buryo umuntu yifuza. Niyo zaboneka abantu bicandagishije ari benshi niho umuntu azobona akarusho. Naye ahandi ibyo umuntu azoca abirindira ni ukuzoba ari ukugara wugurura gato usubira wuga. Nabyo rero ibyo bica bituma ubuzima bugorana.
Muti incancu ntiziraboneka ku buryo buhagije, ariko kandi n'abantu bagomba kuzifata. Nyamara hari abantu ku giti cyabo batinya urukingo kubera impamvu zitandukanye. Abo bo mwababwira iki? Hari abatinya ko rwabatera COVID-19 ngo ni virusi ya corona yinjizwa mu mubiri n'ibindi. Mwababwira iki?
Incancu ko zikozwe cyo kimera ziya ncancu zose mubona duha abana bakivuka bagira iki? Umuntu ahita nicyo kintu gitera indwara hanyuma ukagikuramo ubukari. Hari ubwoko bwinshi bwo gukora incancu. Hari aho ufata uwo mugera cyangwa iyo bakteri ukayikuramo ubukari hanyuma ugaca ushobora rero kuyishyira kumwe n'ibindi bintu bituma umubiri uwuhenda ukibaza ko ari iyo ndwara kugira ukora abasazi. Rero hakacaba n'ubu buryo bushasha umuntu ako akuramo ubukari mw'uwo mugera afata amakanda y'umugera akaba ariyo acahenda umubiri ko akibaza ati iyi ni n'umugera wa COVID uje ugaca utegura abasoda bo kuwurwanya. Rero mu byo umuntu aronka mu ncancu ntabihuriye n'ikintu kiza kigutera indwara, aba ari umugera utera iyo ndwara mugabo ubukari bwose baba babukuyemo. Rero icyo nicyo ikibazo ziya ncancu zose umuntu yaronse akiri umwana cyangwa izimubona duha abana zose zikoze uko. Izi ncancu za COVID ntacyo zahinduye ku byerekeye ukuntu umuntu azisuzuma gushika zitangwe. Ahubwo hari abagira amakenga bavuga ati ko zanyarutse izindi zaba zifata umwanya munini. Nibaza ko ariho hanini n'ibibazo byinshi byahe. Icyo kibazo nacyo ngerageje kucishyura. Incancu zaranyarutse bivuye ku mpamvu nyinshi, ariki nunahereye ko kare mvuga nti abashakashatsi hamwe naba basanzwe bakora imiti ubu barakoranye ku buryo batahora bakorana ugasanga ufisi cyiyumviro kuko kenshi babara abantu bakorera muri za kaminuza ufisi cyiyumviro biramworoheye yuko bajya nabo basanzwe bafise uruganda rukora imiti baca bakorana ugasanga rero ibiko ibikorwa bishize hamwe biranyaruka
cyangwa nuko basanze ari indwara yugarije isi yose ubundi hari nk'igihe bavuga ngo ni indwara ikunze gufata abanyafurika n'abageze kubaza ngo kuki nk'urukingo rwa malaria rutari rwaboneka ariko rwa covid nyine nk'uko mubivuze rukaba ruje ruhita ruboneka ko kanya rukiri no mwigeragezwa
urumva ibyo bibazo nabyo nyene birajamo kubera iki kuko kugira ngo ibi bihugu biteye imbere bisohora amafaranga menshi babanza kuraba ati ibi bibazo biraturaba kuko ntihorera kuraba iby'abandi utabanje kuraba iby'iwacu nico gituma n'ubu naho mvuga nti naho izinshansho bagerageza kuzitanga kugira ngo abantu bo ku isi yose bazironke ahanini si urukundo babafitiye ni ukugira ngo nabo nyene bikingire bashoboye gukingira abandi kuko niyo bakinga mu bihugu biteye imbere mu bindi bihugu bigasigara bidakingiwe uwo mugero umuhindagurika ucugaruka ugasubira kubatera ibibazo nico gituma rero ntihazogira uzokwihenda ibi nari ibintu byo gufashanya mu bihugu bitandukanye byinshi biba birimo inyungu babona yihuta canke izoza mu nyuma nico gituma rero ibinye ni ikibazo cyugarije isi bategereza kurabira hamwe hanyuma rero hari indwara zimwe dukunda kuvuga tuti indwara zibagiwe izo ndwara kenshi zisanga muri afurika usanga niyo ushatse gukora ubushakashatsi kuri mene izo ndwara kugira uronko uburyo bwo kubukora biragorana kubera aho uja kubusaba bakubwira ati iyo twebwe icyo si ikibazo cy'iwacu rero ibi byizi nshansho nazo zerekeye covid ikitari ikibazo cyugariye bose nicyo gituma babwira bati ikintu cyose cyotuma dushobora kugurura ibihugu bigasubira gukora nk'uko byahora bikora abantu bagasubira gutembera nicyo gituma ibihugu byose byashyiramo amahera yose akenewe batabanje kwiyumvira birebire icyo rero icyo cyaratumye binyaruka kuko ukeneye ikintu ukeneye kuraba bara uburyo bwawe buhari hanyuma hamwe rero n'ibi bice bisanzwe bikontrola baciye bashyiramo ingufu bati ibyo mukoze byose tubaguma hafi kugira tubikontrole kuko kare wakora ikintu hanyuma ukazokirungika mu biro bijejwe gukontrola ibi na biriya bigaca bifata umwanya umwaka ugahera bakagusubiza nayo ubunye bakoranye ku buryo ibyo wakora byose bakora bariko barabikontrola kuva bigitangura gushika bihere bigaca bituma rero uwo mwanya wahora utakara uri kurakora ubwo rucanco uwo mwanya ntiwasubiye gutakara
mu masogonda nk'icumi gusa twanzura niyihe nama nyamukuru mwaha abakurikiye ikiganiro badukurikiye uyu munsi cyangwa se bazagikurikira kuri interineti
inama nyamukuru ni yuko ayo mategeko yo kwikingira hanini hariho abavuze ati gukaraba ni byiza agafukamunwa ni byiza mugabo ntitwibagire yuko ukuntu iyi ndwara yandura hanini ni ukubera ni ukugabanya abantu bahurira hamwe ibi byo kwegerana turi benshi tugahumekanira tukabigabanya ibi byo guhurira hamwe turi benshi tukabigabanya hanyuma naho n'izo nshansho zaboneka abantu bazokwicandagishe hamwe n'ibihugu byo bitoba biratangura kurondera izo nshansho babe baratangura ubu kuko nabo batangura ubu ntibaca bazironkera ubu bizofata umwanya baritegura uyu mwanya bafite abagwayi bake babe baritegura gukinga.
Murakoze cyane rwose Dr. Arsene Nzomandora, ndashimira cyane abadukurikiye n'abaduhaye inama n'ibitekerezo, ngashimira n'abamfashe ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo ikiganiro kibagereho, harimo Fatuma Kara na Arimas na Engineer bafatanije. Mwakoze rero mwese kuri mikoro, mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, tubifurije ubuzima buzira umuze.